kumufanira ijwi bya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nungiye kubasuhuza muri kunda Venice Nshimiyimana mu Rwanda mu twumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ko mirongo migufi ya shortwave ku metero 1922. Mbere ingingo nkuru twabateguriye muri Central Africa, urukiko rukuru rw'ibanze rwatangiye ankete nyuma y'ifatwa ry'abasirikare bane b'Abafaransa bafatiwe ku kibuga mpuzamahanga cya Bangui ku wa mbere. Ishyirahamwe rishinzwe kuzigamira abakozi mu Burundi Burundi INSS riherutse gutangaza ko umwaka wa 2020 ari umwaka fatizo wo guha umushahara abagiye mu zabukuru.
Twebwe twumva ko ari abakukuruke bose. Ku byerekeye ibyo by'ingingo y'umuyobozi mukuru wa INSS, ibyo biharuro nabyo twebwe tubona. No muri iyo nama shikiranganje bavuga gusa umushahara wa nyuma w'umukukuruke yaragezeko.
Ildefonse Muhutu yobora ishyirahamwe ry'abakozi bari mu zabukuru mu Burundi. Abaturage babyeyeho mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda bari mu bwigunge, bafite umuhanda umwe pindura bweyeye.
Twebwe tugira ikibazo cyo kuva hano bweyeye tugera Kamembe, amatike abagoye, moto baduca 2,700, 10,000 kugera pindura.
Umwe mu baturage babyeyeye baganiriye n'ijwi ry'Amerika inama nshinga amategeko y'Uburusiya yahaye Perezida Vladimir Putin ububasha bwo gukoresha ingufu za gisirikare hanze y'igihugu. Ayo makuru kimwe n'andi yavugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ugezweho na mugenzi wacu Aloyezu Bigirimana. Aloyezu, biriho
tangizi mwirwe Veniste. Tuhere kuri aya makuru ya Ukraine n'Uburusiya bibandanya bivugwa cyane mu makungu. Inama nshinga amateka y'Uburusiya yararekuriye ejo ku munsi wa kabiri Perezida Vladimir Putin gukoresha ingufu za gisirikare no hanze y'igihugu. Abagize inama nkinguzamateka y'Uburusiya n'urwego rw'igihugu rujejwe umutekano batoye atanu umwe avuyemwo guha Putin uburenganzira bwo gukoresha izo ngufu za gisirikare. Ningingi ishobora gutuma Uburusiya bugira ibitero bikomeye muri Ukraine inyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaje ko ibitero biza byaratanguye muri ico gihugu. Abategetsi batari bake b'ibihugu vya Buraya batangaje ko inteko z'Uburusiya zinjiye mu bice biri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi bwa Ukraine bari mu buseruko bw'ico gihugu. Inyuma kandi yuko Perezida Putin yemeje ukwikukira kw'ivyo bice ku munsi wa mbere. Putin yashikirije ibintu bitatu asaba kugira ikibazo cya Ukraine gihagarare. Asaba ko makungu yemera ko intara ya Crimea yegukira Uburusiya, Ukraine igahagarika gusaba kwinjira muri OTAN, nuko ibigwanisho birungikwa muri icyo gihugu bihagarikwa. Kuri aya makuru nyine, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ntiyatevye ejo ku munsi wa kabiri. Yaciye atangaza igice cya mbere cy'ibihano ku Burusiya, ibihano birimwo intambwe zo guhagarika icyo gihugu mu buryo bwo guhanahana amafaranga ku rwego mpuzamakungu. Perezida Biden yavuze ko Uburusiya bwatanguye kuvogera muri Ukraine kandi ko n'izindi ngingo zikomeye zizobandanya zifatwa mu gihe Uburusiya bwobandanya iyo nyifato. Uburusiya ntibuzosubira kugwiza amafaranga buyakuye mu bihugu by'uburengero kandi ngo ntibuzoshobora kudandaza amafaranga ku masoko mpuzamakungu ya Buraya. Izi ngingo kandi zerekeye ibanki y'Uburusiya ijejwe iterambere hamwe n'abategetsi b'Uburusiya nk'uko Perezida wa Amerika yabivuze. Perezida Biden yatangaje ko yahagaritse uguhanahana kw'amafaranga ku ibanki ya Leta hamwe n'iy'igisirikare cy'Uburusiya. Ibi bisigura ko amatungo y'ayo mabanki yafashwe kandi zizobuzwa gukoresha uburyo bwo guhanahana amafaranga biciye muri Amerika. Ibi bishikirijwe inyuma y'aho ishyirahamwe rya Buraya naryo ryashize ahabona ibihano byaryo byo kuremera Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Muri Nigeri, abasivile barenga 18 barishwe mu bitero bibiri bikekwa ko byakozwe n'abajihadiste mu burengero bw'ico gihugu hafi ya Mali. Umushinga mateka wo mu ntara ya Tillaberi yavuze ko abagabo bitwaje ibigwanisho baje bava muri Mali batanguye gutera imihana yahitwa Tiziguru imbere yo gutera ikamyo yarimwo abantu. Bamwe bakeka ko hafi ya abantu 18 hamwe n'abandi 8 bakomeretse. Tukiri muri Afrika, Afrika y'Epfo igiye kuzorungika abandi basirikare hamwe n'ibiduga by'intambara mu ntara ya Cabo Delgado mu buraruko bwa Mozambique. Ni mu twigoro two kugwanya abagwanyi bashamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Abasirikare barenga 300 ba SADC hamwe n'inteko z'u Rwanda barungitswe muri Mozambique kugwanya iryo terabwoba. Intambara imaze guhitana abantu barenga 300,000 hamwe n'abarenga 800,000 bataye ingo zabo. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Afrika y'Epfo bwo kwivuna abansi, Brigadier General Andries Mahapa, yavuze ko aba bandi basirikare bashasha bagiye kurungikwa vuba.
Urakoza runyuze bigira imana mu komeje kumva radio ijwi ry'America umvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya 12 kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mu kiye kubuga rwa internet kuri waeshatu akadomo radio ya tv wa akadomo kona na ukumbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni zeu hari radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya America ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru cyahere mu gihugu cya Central Africa, urukiko rukuru rw'ibanze rwatangiye enquête nyuma y'ifatwa ry'abasirikare bane b'Abafaransa bafatiwe ku kibuga mpuzamahanga cya Bangui kuwa mbere. Amafoto y'abo basirikare bari mu mutwe w'ingabo za Loni MINUSCA yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga, bivugwa ko bashatse kwica umukuru w'igihugu Faustin Archange Touadera. Abategetsi ba Central Africa na n'ubu ntacyo baratangaza. Sumutakabuye.
Polisi muri Central Africa yataye muri yombi abasirikare bane b'Abafaransa bari mu butumwa bwawe ni mu gihugu mu mutwe w'ingabo z'amahoro MINUSCA. Aba basirikare bafatiwe ku kibuga cy'indege Bangui uko ari bane bari mu bari barinze umutekano w'umujenerali w'Umufaransa Stéphane Marchenoir ukuriye intumwa z'amahoro za ONU. Marchenoir yari ku kibuga cy'indege kuwa mbere mbere y'uko Perezida Faustin Archange Touadera yari buhagere avuye mu ruzinduko mu gihugu cy'Ububiligi. Nyuma yaho Marchenoir hahagurutse, abasirikare bane batawe muri yombi. Indege ya Touadera yururutse hashize iminota 30 bamaze gutabwa muri yombi. Baracyari mu maboko y'abashinzwe umutekano kandi polisi nta mpamvu yatanze y'ifatwa ryabo. Cyakora amafoto y'abasirikare b'Abafaransa, ibibaranga bya ONU n'ibikoresho byabo bya gisirikare byacicikanye ku mbuga nkoranyambaga mu mpande zose za Afurika, biherekejwe n'ubutumwa burega Abafaransa kugerageza kwica Touadera. Urubuga nkoranyambaga yo muri Central Africa izwiho kuba ifitanye umubano n'inyungu z'Uburusiya Ibangi yabaye mu ba mbere banditse ibyo birego. Ambasade y'Ubufaransa Ibangi n'intumwa za ONU muri Repubulika ya Central Africa bamaganye icyo bise ikwirakwizwa ry'amakuru ayobya abantu. Itangazo rya ONU ryagize riti MINUSCA ibabajwe n'ibyabaye kandi yamaganye ababigira urwitwazo ku mbuga nkoranyambaga bagerageza gushyira ibyo bishakiye mu mitwe y'abasomyi. Yamaganye ibirego bivugwa nk'igitero ku mutekano wa leta. Abategetsi muri Central Africa banze kugira icyo batangaza ku byabaye.
Urakoze Asumta Kaboyi. ONU ikomeje gusaba ko bafungurwa. Umuvugizi wa ONU Stéphane Dujarric yatangaje ku muyobozi w'ingabo za ONU muri Central Africa n'ungirije uhagarariye ONU bakiriwe na Perezida wa Repubulika Faustin Archange Touadera kugira ngo baganire kuri icyo kibazo. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ishyirahamwe rishinzwe kuzigamira abakozi mu Burundi INSS riherutse gutangaza ku mwaka 2020 ariwo mwaka fatizo wo guha umushahara bagiye mu zabukuru umushahara babona mu kwezi kwa nyuma batangiriye ikiruhuko cy'izabukuru. Icyo cyemezo nticyakiriwe neza n'abagize ishyirahamwe ry'abakozi bagiye mu zabukuru. Inkuru ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Desire Hatungimana.
Inyuma y'umwaka urenga umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemereye abakukuru ke mu kazi ko bagiye kuronswa umushahara buri kwezi ungana no bahembwa mu kwezi kwa nyuma bagikukuruka bagiye kuronswa. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe rijejwe gutekaniriza kazoza abakozi NSS yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ingene icyo kibazo kiko kirafata inzira igana kunyishirama. General Major Emmanuel Miburo n'umuyobozi mukuru wa NSS.
Ivyigwa biriko birahera twebwe tweza kuzokorera ko kuko bo uwo mugwe wajeje kuvyiga ukabidushikiriza twebwe tuzosha tubishira mu ngiro. Ibitigiri vyerekanye yuko mu mwaka wa mbere dufashe ku 2020 2021 n'abanywanyi 435. Hanyuma umwaka uzokurikira 2021-2022 98.93. Hanyuma dufashe 2022-2023 104.90. Ivyo n'ibiharuro uwo mugwi w'abahinga wakoze ivyigwa washize ahabona.
Inama shikiranganji yo kugenekereza rya 16 kwezi kwa kabiri turimwo yaremeje ishyirwa mu ngiro ry'iyo politike yo kuronsa abakukuruke mu kazi ka leta umushahara wa nyuma bakukurukiye ko. Prosper Ntahogwamiye umuvugizi akaba n'umunyamabanga wa leta yabishikirije muri aya majambo.
Kubera ko ingingo zo mu gitabo cy'amategeko agenga ugukingira no gutekaniriza kazoza abenegihugu mu Burundi zijyanye n'ingene haharugwa uko pansiyo y'ubusaza ingana zitagihuye n'ibyasubiyemo mu gisata cyo gukingira no gutekaniriza kazoza abenegihugu ku gice cerekeye ipansiyo y'ugukukuruka harategerezwa kuba amategeko mashasha atuma amashyirahamwe yo gukingira no gutekaniriza kazoza abenegihugu ashyira mu ngiro iyo ngingo. Inama shikiranganya imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje ibyashikirijwe navyo bikaba ari ibi bikurikira. Pansiyo y'umukukuruka izongana n'umushahara wa nyuma wo ku kwezi yarageze ko.
Mwishyirahamwe ry'abakukuruke mu kazi mu Burundi barashima ko iryavumerewe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye rigiye gushyirwa mu ngiro. Idefense Muhutu arongoye iryo shyirahamwe ry'abakukuruke mu Burundi ariko yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko yiyamiriza ibiheruka gushyikirizwa n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe NSS. Uwarongoye iryo shyirahamwe ritegekaniriza kazoza abakozi akaba yavuze ko umwaka w'2020 ari wo mwaka fatiro.
Twibwe rero icyo dusaba abo tuvugira tuvugira bose. Ntituraba ngo abakukuruke ba kera cyangwa abakukuruke b'ubu. Kandi noneho na nyine icyubahiro umukuru w'igihugu ntiyigeze avangura ngo agire ngo abakukuruke b'imbere y'2020 n'inyuma y'iyo mwaka w'2020. Twebwe rero twumva ko ari abakukuruke bose. Ku vyerekeye ibyo vy'ingingo y'umuyobozi mukuru wa NSS, ibyo biharuro nabyo twebwe tubona. Ntawe tubibona no muri iyo nama shikiranganji vyategetswe niyo nama shikiranganji bavuga gusa umushahara wa nyuma w'umukukuruke yarageze ko ntibavuga ibyo vy'2020 canke cy'inyuma y'2020.
Hari kindi uwarongoye ishyirahamwe ry'abakukuruke mu Burundi asaba leta nuko mu gushyira mu ngiro iyo politiki leta yofatira kukuntu ifaranga ry'u Burundi ryagerera atagaciro.
Ari nacyo gituma dusaba dushimitse leta ngo mu gushyira mu ngiro iyo ngingo ntibagirwe kwitwararika ibi bikurikira. Ingene ifaranga ry'u Burundi ryagiye riragabanuka agaciro ahantu guha nk'akarorero, hari igihe kurumwa y'idolari yangana na 87.5 kuwa 24/0 uyu mwaka kurumwa y'idolari yangana n'10,000. Ufashe rero ibyo 2010 kaga kuri 87.5 utora ibice birenga 23. Nk'umuntu yahembwa rero umushahara w'5,000 tufate 10 ubu bagize iyo ajustement baroranije ibintu yocahembwa 210,000. Aho rero iyo ngingo yobigiye mu ngiro ku neza y'abakukuruke bose.
Ishyirahamwe NSS iteganiza kazoza abakozi mu Burundi ryashinzwe mu mwaka w'1962 gushika ubu rifise abanywanyi 2,278,079 nk'uko bishikirizwa n'umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe.
urakoze Desire ha tungima na inama yari maze imenshi itateraniye mu Burundi huza inzego zishinzwe kurwanya ruswa n'isesagurwa ry'umutungo wa leta irasoza imirimo yayo kuri uyu wa gatatu intumwa zaturutse mu bihugu 39 bya Afurika zasuzumiye hamwe ingamba zafatwa bavuga ko amashyirahamwe yigenga ashobora kugira uruhare rugaragara mu kurwanya ruswa Pierre Claver Niyonkuru
Inama ikorana ibujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi gushika kuri uyu wa gatatu y'itariki 2023 z'uko kwezi kwa kabiri niyibuze inzego zose za leta zifise uruhara mu kugwanya no kurandurana n'imizi akaranda k'igiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta muri Afrika izo zihurike mishamiri zihuza Association des autorités anti-corruption en Afrique rifise icicaro mu Burundi Jean-Claude Bizimana umunyamabanga mukuru w'urwego nshingwabikorwa bw'iryo shyirahamwe ashimangira ko bifuza kubuza abanyafurika banyonora amatungo ya leta hanyuma bakaja kuyanyegeza mu bihugu byo hanze ya Afrika nk'Iburaya na Amerika
kugwanya ibyo twita financial receipt amafaranga agenda mu buryo butazwi agiye kunyuruzwa akaja mu bindi bihugu hanyuma kugira barahe no kuntagaruka muri rwego tuko twaraba ukuntu kugerageza gukorana n'amabanki y'isi yose kugira dufashe Afrika igarukana amafaranga namba za mbere nuko abakozi bakiri bacyo rwangiturire mbere n'abantu bataratangura gutahura ko itunga rusangi bitegezwa gusangira na bose byategezwa kudufasha twese kugira tubashe kubaho neza rikareka kuja mu minwe y'umuntu umwe abantu benshi muri Afrika bari bamatunga bakajana iburaya ntibibaza ko iyo tunga bibye iyo riguma muri Afrika yoteje imbere ya Afrika hari ubukene kubujyo urose ni responsabilité agomba imisi yose kuca igungira ko ryatunga rusangi gutunga byoroshye
abigenga bagwanya ibiturire ku rwego rwa Afrika bo babona ko ubwo rugamba ari ngirakamaro ariko ko bigoye kurutsinda Gabriel Fiera twa Rishirame Oricom iherutse kuronka ububasha bwo kugwanya igiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta ku rwego rwa Afrika yabwigiye ijwi rya Amerika ko abanyonora amatungo ya leta kenshi bagira ingufu kuko baba bashigikiwe mu mpisho
haragiyeho amasezerano mpuzamakungu yo kugwanya igiturire ku isi yose cyane cyane ibyo byo ku nyegeza amafaranga branche madarja sare ikibazo kihari nukungene abantu batwara muri Afrika bigenza biragaragara yuko atangingo zifatwa kugira ngo amafaranga ntajanwe aricyo gituma bikigoye cyane yuko inzego zo muri Afrika zigwanya giture kubera ziri ntizikomeye na gatoya nko mu Burundi murabona barazifuse aho kwiture kigwanyo hagomengo kirakomera murabona nko mu Burundi kugeza nino saha amatungo yaba muri leta adashobora kwerekanwa barayajana ruko babazi ko intwaro zizohinduka bashobora kuyabaka bagashobora yatwara hanze kuyanyegeza
aniho izo nzego zaturutse mu bihugu 39 bya Afrika zifatira mu gusaba ko abo bigenga nabo boshiramwo uruhara rwabo kugira akaranda k'igiturire no kunyonora amatungo ya leta ndetse no kuyanyegeza hanze ya Afrika gahere Jean-Claude Bizimana asarukira kandi igipolisi kigwanya ibiturire mu Burundi
nuko rutegeze gukorana nabigenga bakurana n'ibinyamakuru nka bamwebwe amashyirahamwe akomakomeye muri Afrika nka za GIZ BAD ijyabanki yo muri Afrika nkuko bavuze idufasha cyane kandi biradufasha mu bikorwa byacu dukora nkuko namanda bivuga igiturire ntushobora kwitamba we wirorera ngo ushobore kwanga igiturire gisaba ko abantu bose bajya mu rwanjye igiturire abadukurira bafata ingingo ya mbere yo kwiyamiriza igiturire n'ikintu gikomeye cyane niri kubema majambo gusa bitegerezwa no kuja mu ngiro no guha uburyo irizego zigwa giturire ukazi uburyo ko zidafise uburyo yo mvuze uburyo ngo bakuvuga uburyo mu bantu no mu mafaranga hama kiri ikomeye nuko izizego zigwa giturire ziteza kwigenga kugira zikore zidegembya atagiture zikorako
abigenga bagwanya ibiturire bobo basanga batari bakwiye gufatwa nk'abansi b'igihugu kugira bafashe mu rugo rugamba harico Gabriel Fili atwara Oricom ikorera mu Burundi mu kugwanya ibiturire asaba amareta
ivyo bizohera ruko twese tumenye neza umwansi dufise uwariwe nuko kwikunda kurenze usanga atamuntu ashaka kubabara uwundi nuye gutwara abantu arabisha bakura ku mwaka adashobora kurabana gato y'icabaha kizera neza yuko rero hamwe n'izi mekanizme ziriko ziraba ku isi kubera babonye yuko ibituri ari byo bizagufinansa terorisme no kuvuga abagiritera bwo ku isi tukibaza ko amakunga zo bihagurukira ku neza y'isi kuko aba bantu nico no kwita menace ku isi rero abantu barya ibiturire ntawe bakunda nta terambere rishoboka nta demokarasi ishoboka nta ntwari bere ishoboka amafaranga ntagumanyiguzwa mu gihe abantu bakenye cyane
iyo nama yifuza ko ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ryokorana n'ishami mpuzamakungu ONU hamwe n'imiryango y'ibihugu bya Buraya na Amerika kugira ibyo bihugu bya rutura bifashe mu kurwanya no gushengeza umutegetsi cyangwa indongozi ya Afurika agiye kunyegezayo uburyo bw'umurengera buvuye mu biturire cyangwa mu matungo ya Leta. Pierre Clavin Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaranditse.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda abaturage babwiye yeho mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'igihugu bari mu bwigunge bafite umuhanda umwe rukumbi pindura bweyeye nta modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zihagera. Barasaba inzego z'ubutegetsi kubakura mu bwigunge bakagenderana n'ibindi bice by'igihugu. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Timothy Tijima yarabasuye.
Ku baturage hafi 2020 bweyeye ni umurenge usa n'uwihariye mu miterere ugereranyije n'indigiza karere ka Rusizi. Igice kinini cyawo gikora ku ishyamba rya Nyungwe mu gihandi uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Mbere y'uko imibanire y'u Rwanda n'iki gihugu gituranyi izama gatotsi mu 2015, abahutuye boroherwaga no guhahirana n'abaturanyi babo bo muri komini babayeho mu Burundi kuruta mu yindi mirenge ya Rusizi, ya Nyamasheke cyangwa si ya Nyamagabe ibarwa nk'ibari hafi ku ruhande rw'u Rwanda.
Aho twahahiraga ni Burundi nk'uko mwabivuze harafunze, mbo hanyuma handi duhahira ni kure. Ibyo byongera rero ibyo umuntu asohora kugira ngo abashe kubona ibyo yifuza kubona ku isoko. Noneho rero ibyo nabyo bihita bigira ingaruka ku miryango ituye hano, ngo nimo umuntu yari afite wenda 10,000 avuga ko bishobora guhaza umuryango we ari hano. Iyo hajeho impamvu zati cyagahahira kure nabyo biba ikibazo.
Nyinshi muri serivisi yaba iz'ubuvuzi bwisumbuye ku butangirwa ku kigo nderabuzima, iz'ubucuruzi n'ubuhahirane, ubu aba baturage babweyeye barazishakira muri bya bice byamye bibari kure. Umuhanda pindura bweyeye w'ibirometero bisaga 30 uca rwagati mu ishyamba rya Nyungwe niwo wifashishwa muri izo ngendo. Ariko kandi aha nta modoka zitwara abagenzi mu buryo rusange zihaba bituma ikiguzi cyo gusohoka habweyeye ujya handi gihanitse.
Ko nkungu biragoye kuba wahaguruka inanga ujya nka za pindura ujya za Kigali ni urugendo rukomeye cyane. Gutega moto ari 6,670.
Twebwe tugira ikibazo cyo kuva hano bweyeye tugera Kamembe amatike abagoye, moto baduca 7,000 kugera pindura. Ugasanga nago wabona ukuntu ukora business yawe.
Ubisanga moto ni 10,000, iyo imvura iguye 15, ni amafaranga menshi cyane. Ubwo rero urabyumva nago twatera imbere tutarabona imodoka yabidufashamo.
Mu kwa kane k'umwaka w'2019, aba baturage bari bahawe imodoka imwe rukumbi yabahuzaga n'umujyi wa Kamembe yahakoraga ingende nye mu cyumweru. Icyakora bavuga ko iyo yakoze igihe giti gahagarara, bagasaba inzego z'ubutegetsi kubagoboka zikabakura muri ubwo bwigunge.
Ubuyobozi twebwe twumva twabisaba yuko baduha imodoka ikagitusayidira ikatujyana ikatugeza nk'ipindura nk'uri kujya i Kigali cyangwa se ukajya kwa muganga se utiriwe utegatega.
Mwadukora ubuvugizi iyo modoka tukongera tukayibona uburyo natwe twabona uko dukora business yacu tujya Kamembe kuko upaka Burundi hano urafunze.
Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zivuga ko ihagarikwa ry'iyo modoka ryatewe n'imiterere y'umuhanda utarukoze. Bwana Kibirigani Seti utegeka Rusizi akizeza ko imirimo y'ikorwa ryawo ubu yatangiye n'isozwa ubwo buryo buzasubizwaho.
Bya bihagaze kubera umuhanda mwabonye ko uriya muhanda ntabwo ari nyabagendwa, ni umuhanda urimo ukorwa kandi twahuye ukora kugira ngo wihutishwe biragaragara ko transport ihenze cyo nacyo turakizi kandi biri mu bintu byihutirwa cyane nta nubwo ariyo modoka gusa twumva no muhanda ni umara kuzura tuzakora ubuvugizi haboneke nizo za ritiko bavugaga uko zagitamba ibyakemutse
uretse ubwigunge bushingiye ku kutoroherwa no kugenderana n'ibindi bice by'igihugu aha mubweye haracyagaragara ikibazo cyihuza nzira rya telefone ridakora mu bice bimwe by'uwo murenge bitorohereza abahatuye mu itumanaho abo bakavuga ko kenshi ibyo byagiye bituma mu bihe by'umutekano muke waterwaga n'ibitero by'inyeshyamba za FLN batabasha kuburirana no gutabaza inzego z'umutekano mu gihe gikwiye Demistocre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
mu makuru y'imikino turi ku munsi wa kane w'isiganwa mpuzamahanga ry'amagare Tour du Rwanda abahatana barakora urugendo kuva i Kigali berekeza i Gicumbi mu majyaruguru y'igihugu n'urugendo rw'ibirometero 1224 na metero 300 kuri uyu wa kabiri umukinnyi w'umunyakolombiya Jonathan Valencia Restrepo niwe wegukanye intera ya Kigali Rubavu ahita yambara n'umwenda w'umuhondo mayo jaune Jean-Claude Munyandinda
Kuri uyu wa kabiri rwari urugamba rukomeye rwo kunyonga igare mu rugendo rw'intera ndende kurusha izindi muri Tour du Rwanda 2022. Iyi ni intera ya Kigali Rubavu ireshya n'ibirometero 155 na metero 900. Abasiganwa bari bategerejwe n'ihurizo ritoroshye ryo gutondagira imihanda izamuka ya Shyorongi, Kanyinya, Buranga, Kivuruga, Cyabingo, Bigogwe n'ahandi. Nta munyarwanda n'umwe wari warigeze kwegukana etape ariyo yose yasorejwe mu mujyi wa Gisenyi mu mateka y'irisiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka. Mbere y'aka gace umukinnyi Jean Bosco Nsengi Imana wo mu ikipe ya Benediction y'Irubavu yari yatangaje ko amateka ashobora guhinduka
urebye nk'abanyarwanda muri rusange nk'abakinnyi b'u Rwanda twiteguye neza mu by'ukuri ku ruhare rwanjye kuri njyewe numva ko byangenekera neza numva ko na etape nayitsinda bitewe ngerageza kuzamuka naritoje gusumba indi myaka yose na Kenya Tour du Rwanda
inzozi z'uyu musore wigeze kwegukana Tour du Rwanda muri 2015 ntabwo yashoboye kuzikabya nubwo yakomeje guhanyanyaza afatanyije na mugenzi we Eric Manizabayo bagenda mu b'imbere kugera mu mujyi wa Musanze ariko biza kurangira akagozi gacitse umunyakolombiya Jonathan Valencia Restrepo wo mu ikipe Androni Gio Cattolio mu Butaliyani niwe watanze abandi umushi yegukana intera ya Kigali Rubavu mu isibo ry'abakinnyi barindwi bose bakoresheje ibihe bingana ni ukuvuga amasaha 3 iminota 54 n'amasegonda 10 wa kabiri yabaye Axel Laurence ukinira B&B Hotel cyo mu Faransa ku mwanya wa gatatu haje umunyaespanye Angel Ruiz Madrazo wo mu ikipe ya Burgos BH ya Espanye wakane abanatana yete Sfazion umunya Eritrea ukinira Androni Gio Cattolio mu Butaliyani wabaye wa gatanu ni Jesse Ewart umunya Ireland ukinira ikipe ya Bike Edge mu Budage umukinnyi w'umunyarwanda waje hafi ni Seti Hakizimana wo mu ikipe y'igihugu timu Rwanda wabaye wa 23 akaba yahageze nyuma y'umunota umwe n'amasegonda 31 nyuma ya gace ka gatatu kw'irisiganwa Tour du Rwanda ku giteranyo rusange classement general wambaye umwenda w'umuhondo ni Jonathan Valencia Restrepo watsinze etape ya Kigali Rubavu intera y'ibirometero 308 bamaze gusiganwa yayinyarutsemo akoresheje amasaha 7 iminota 27 n'amasegonda 22 akurikiwe na Axel Laurence arusha amasegonda 3 naho umunyarwanda uza hafi ni Renus uhiriwe wa timu Rwanda uri ku mwanya wa 22 akaba arushwa n'uwa mbere umunota umwe n'amasegonda 45 muri Tour du Rwanda u Rwanda rwaboneyeho kwakira umuyobozi w'isiganwa Tour de France ariwe Christian Prudhomme perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Ferwasi avuga ko uru ruzinduko ari ingirakamaro kuri iyi siporo mu Rwanda
azasura centre d'excellence dushaka gutangiza dufatanyije na ministeri na agence y'iterambere agence française de développement muri Saint-Louis i Rwamagana ubwo rero azaza isure inama y'uburyo twafatanya mu guteza imbere urwo rubyiruko azanakurikira stage ebyiri za Tour du Rwanda turifuza yuko urwo rugendo aduha inama z'uburyo twarushaho kunoza umuntu uyobora Tour de France n'umuntu uri ku rundi rwego noneho natwe twategura ingendo shuri kuba tekinisiye bacu bakajya kureba
kuri wa gatatu harakinwa intera ya kane y'irisiganwa Tour du Rwanda guhera saa 3 za mu gitondo abasiganwa barahaguruka i Kigali ku Kimironko berekeza i Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru mu rugendo rw'ibirometero 124 na metero 300 umukinnyi wa mbere ategerejwe mu mujyi wa Byumba saa 6 n'iminota 15 yari Claude Munyandinda i Kigali
ibi birori by'isiganwa ry'amagare mu Rwanda ijwi ry'Amerika rirabikurikirana tubibagezaho umunsi ku munsi hano turangirije aya makuru Mukuru hamwe na Mukubiri ya Baro tubifurije umunsi mwiza dukomeje gahunda gukigikira ururimi gakondo n'umuco karande dore umugani w'umunsi umwana w'umwami asaba imbwa yarabanje kubajisha inkomo umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste.